Ikete rya kabiri ryanditswe na Petero. Petero wa kabiri, ikigabane cya mbere. Simoni Petero, umukozi wa Yesu Kristo kandi intumwa yiwe, ndabandikiye mwebwe abahawe ukwizera kw'akabura rugero kungana n'ukwacu, muguheshejwe n'ukugororoka kwa Yesu Kristo, niwe mana yacu n'umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe, mubiheshwa no kumenya Imana neza na Yesu mwami wacu. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranye by'akabura rugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kameremere kayo, mumaze gutoroka muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwifuza. Mbere kubw'iyo nyanduruko nyene, ubwanyu nimugira umwete rwose, ukwizera kwanyu mukongere k'ingeso nziza, ingeso nziza muzongere k'ubwenge, ubwenge mubwongere kukwirinda, ukwirinda mukongere kukwihangana, ukwihangana mukongere kukubaha Imana, ukubaha Imana mukongere kugukunda abavukanyi, ugukunda abavukanyi mukongere k'urukundo. Kuko namba mugira ibyo bikagwira, bituma mutaba abanyabute cyangwa abatunguka kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kuko utagira ibyo n'impumyi, abona ibiri hafi gusa, yibagiye umwuhagiro w'ibyaha byiwe bya kera. Nicyo gituma abavukanyi mukwiye kurushiriza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa gutoranywa kwanyu. Nimwakora ibyo, ntimuzotsitara na gatoya. Kuko nibyaba bityo, muzohabwa rwose kwinjira mu bwami budashira bwa Yesu Kristo, niwe mwami n'umukiza wacu. Nicyo gituma iminsi yose ntazohengeshanya kubibutsa ibyo, naho mubizi mukaba mushikamye mu kuri kuri muri mwebwe. Ndiyumvira yuko nkwiye kubakangura ndabibutsa nkiri muri uyu mubiri. Kuko nzi yuko igihe cyo kwambuka umubiri wanjye kiza kuza gitebutse, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ariko nzogira umwete kugira ngo ninamara gupfa muzoshobore kwama mwibuka ibyo. Kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icyubahiro ciwe gihambaye. Kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, ahijwe rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane ryamushikako rikavuga riti, "Nguwo umwana wanjye nkunda kampimbara." Iryo jwi twaryumvise rivuye mu ijuru, aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza. Mugira neza ko murishira ku mutima, ni nk'itara ryakira hacuze umwiza, rigakesha ijoro, rikagezaho ikinyenyeri cyo mugaturuturu kizokwakira mu mitima yanyu. Irya mbere mukwiye kumenya ni uko atajambo ryabavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombera, kuko atajambo ryabavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na muhemu yera.